Iketa rya mbere Pawulo yandikiye Abitesalonike. Abitesalonike ba mbere, ikigabane cya mbere. Pawulo, Siluwano na Timoteyo, turabandikiye mu ishengero ry'Itesalonike, bari mu Mana Data wa twese no mu Mwami Yesu Kristo. Ubuntu bubabemo n'amahoro. Mwese tubashimira Imana iminsi yose, tubahoza mu kanwa uko dusenze, twibuka ubudasiba ibikorwa byanyu biva ku kwizera, n'ubutami buva mu rukundo. N'ukwihangana kuva ku kwizigira Umwami wacu Yesu Kristo imbere y'Imana yacu niyo Data wa twese.
Bavukanye bakundwa n'Imana, tuzi yuko mwatoranijwe nayo, kuko ubutumwa bwacu butabashitse kari amajambo yonyine, ariko bwarimwe n'ubushobozi namwe muyera n'ukumara amazinda gose. Namwe murazi ubugene twari tumeze hagati muri mwebwe ku bwanyu. Namwe mwaratwiganye, mwigana n'Umwami wacu, mumaze kwakirira ijambo ry'Imana mu marushwa menshi, munezerejwe namwe muyera, bituma muba ikigereranyo c'abizera bose bari Makedoniya no muri Akaya. Kuko muri mwebwe humvikanye ijambo ry'Umwami wacu, kandi ntiryumvikanye Makedoniya no muri Akaya honyine, ariko kwizera Imana kwanyu kwaramamaye hose, bituma tutarinda kugira ico tuvuga muri iki. Kuko bose bivugira ubwabo inkuru z'ingene twaje muri mwebwe, kandi ingene mwahindukiriye Imana mugaheba ibigirwamana ngo mukoreye Imana nyakuri kandi nzima, kandi ngo mwitege umwana wayo kwava mu ijuru, umwe yazuri mukuye mu bapfuye, ni Yesu adukize ishavu ry'irarize.
Abitesalonike ba mbere, kigabane cya kabiri. Bavukanye, ubwanyu murazi yuko gushika muri mwebwe kwacu kutabaye kubusa, ariko tumaze kubabarizwa i Filipi no kuhatetererezwa nk'uko muzi, dushira amanga mu Mana yacu kubwira mwebwe ubutumwa bwiza bw'Imana turi mu ntambara nyinshi. Kuko guhanura kwacu kutava mu buzimire canke mu buhumane, kandi atari uko ubugunge,
ariko nk'uko Imana yatwemeye ko turi abo kuzezwa ubutumwa, niko tuvuga. Ntituvuga nk'abagomba kunezereza abantu, ariko nk'abagomba kunezereza Imana isuzuma imitima yacu. Kuko atana rimwe twigeze kuvuga ijambo ducishije iruhande, murabizi, canke ijambo ryo guhisha ukunohoka, Imana niyo cabona civyo. Kandi ntitwarondera icubahiro co ku bantu, ari kuri mwebwe canke ku bandi, naho tuba twarashoboye kubaremera kuko turi intumwa za Kristo. Ariko twaritonda hagati muri mwebwe nk'uko umuvyeyi abungabunga abana biwe, niko twabagirira igishika. Icyo catumye duhimbagwa no kubaha si ubutumwa bwiza bw'Imana gusa, ariko n'ubwacu ubugingo nabwo, kuko mwabaye abo dukunda rwose.
Bavukanye, muri ubutame bwacu n'ubucumukure twababwira ubutumwa bwiza bw'Imana. Twakora umurango n'ijoro kugira ngo ntihagire muri mwebwe turemera. Mwebwe muri vyabo na hamwe n'Imana vy'ingene twamerera mwebwe abizera, turabera, tugororoka, tutari kumugaya. Nkuko muzi ingene twari tumeze ku muntu wese muri mwebwe, nkuko samera ku bana biwe, tubahanura, tubaremesha, dushinga intahe, kugira ngo mugende nkuko bibereye ab'Imana ibahamagarira kuva mu bwami bwayo no mu bwiza bwayo.
Natwe igituma dushima Imana ubudasiba, nuko hamwe mwakira ijambo ry'ubutumwa mwatwumvanye n'iryo ry'Imana, mutagemeye nk'ijambo ry'abantu, ariko nk'ijambo ry'Imana nkuko riri koko rikorera muri mwebwe abizera.
Namwe bavukanye, mwiganye amashengero y'Imana y'Iyudaya ari muri Kristo Yesu, kuko ivyo mwababajwe n'ubwoko bwanyu ari bimwe n'ivyabo bababajwe n'Abayuda bishe Umwami Yesu navugishwa n'Imana, kandi natwe baratwirukanye.
Ntibanezereje Imana, bagwanya abantu bose, batubuza kubarira abanyamahanga ngo bakire, na ntaryo buzuza ingero y'ivyaha vyabo, ariko ishavu rirabashikiye kubamara rwose.
Ariko twebwe bavukanye, hamwe twatandukanywa namwe igihe gito ubw'amaso, ariko si mu mutima, twarushirije kugira umwete wo kubonana namwe mbona nkubone, tubafitiye inkumbu nyinshi. Kuko twagomba kuza iwanyu, mbere jewe Pawulo kubigomba si rimwe ni kabiri kose, Satani akatubuza. None ivyizigiro vyacu ni iki? Canke umunezero, canke igitsibo co mu mutwe twirata? Mbega si mwebwe imbere y'Umwami wacu Yesu hazozi? Kuko ari mwebwe cubahiro cacu n'umunezero wacu. Abitesalonike ba mbere, ikigabane ca gatatu. Nuko tutagishoboye kwihangana, Tushima gusigara twenyene muri Atenayi.
Dutuma Timoteyo, muvukanyi, umukozi w'Imana agabura ubutumwa bwiza bwa Kristo, ngo abakomeze abaremeshi ku by'ukwizera kwanyu, kugira ngo ntihagire uwo muri mwe bwanyiganyizwa nayo marushwa, kuko ubwanyu muzi yuko icyo twashyiriweho nyine.
Kandi hamwe twari kumwe namwe, twababuriye yuko tutazobura kubabazwa, kandi niko vyabaye murabizi. Nanjye nicyo catumye ntumiyo, bitakinkundiye kwihangana, kugira ngo menye ukwizera kwanyu, nikinga ko wamusukanyi yoba yarabasutse, natwe tukaba twaratemejwe n'ubusa.
Ariko none Timoteyo arashitse, avuye iwanyu, atuzaniye inkuru nziza yo kwizera kwanyu n'urukundo rwanyu, kandi yuko mutwibuka neza iminsi yose, mudukumbura mugomba kubonana natwe, nk'uko natwe tubakumbura.
Nico catumye bavukanye, turemeshwa kubwanyu no kwizera kwanyu, umubabaro wacu wose no mu marushwa. Kuko none turiho, asangwa muhagaze mu Mwami. Nishimwe kitwoshobora kwishura Imana kubwanyu, kuko umunezero wose tubanezererwa imbere y'Imana yacu. Dusenga cyane ijoro n'umurango kugira ngo tubibonanire nanjye mbona nk'ubone, tunonosore ibyasigaye ku kwizera kwanyu.
None Imana yacu ubwayo, niyo Data wa twese, ni Umwami wacu Yesu, agorora inzira yacu yo kuziyo. Namwe Umwami wacu abagwirize, abongerereze urukundo mukundana, no gukunda abandi bose, nk'uko natwe tumeze kuri mwebwe, kugira ngo aremeshe imitima yanyu, ntigire umugayo, ibi yari imbere y'Imana yacu niyo Data wa twese, izosanga icyaho Umwami wacu Yesu azonzazanira n'abera biwe bose.
Ab'i Tesalonike ba mbere, kigabane cya kane. Nuko bavukanye ibisigaye, turabinginga tubanura mu Mwami Yesu, nk'uko mwize kuri twebwe ingene mukwiye kugenda no kunezereza Imana, kandi niko mugenda. Murushirize cyane kugenza mutyo. Murazi vyagezwe twahawe n'Umwami Yesu kubabarira ibyo ari byo. Icyo Imana igomba ni ukwezwa kwanyu, ko mwirinda ubushakanyo, kugira ngo umuntu wese muri mwebwe amenye kuganziriza uwiwe mubiri mu kwezwa no mu kuwubaha, atari mu buryo bwo kwangaza umutima mu byifuzo, nk'uko abanyamahanga batazi Imana bagira. Ngo umuntu wese ntarenge ibikwiye, kandi ntagunga umuvukanyi wundi kuri ibyo, kuko Umwami wacu ari umuhozi kuri ibyo byose, nk'uko twababuriye tuvyemeza. Kuko Imana itaduhamagariye guhumana, ariko yaduhamagariye kwezwa. Nico gituma uvyanka ataba yansa umuntu, ariko aba yansa Imana, kandi ari ibahamwe mu wayo yera.
Ariko ibyo gukunda abavukanye nimurinda kuvyandikirwa, kuko ubwanyu mwigishijwe n'Imana gukundana, kandi niko nyene mugiriranira n'abavukanye bose b'i Makedoniya hose. Ariko abavukanye turabahanura ngo murushirize kugira gwinshi, kandi mushishikare kwiyorosha no gukora ivyanyu no gukoresha amaboko yanyu nk'uko twababariye, kugira ngo mugendane ingeso nziza kubo hanze, kandi mutagira ico mukenye.
Ariko bavukanye, tugomba ko muyoberwa iby'abasinzira itero ry'urupfu, ngo ntimubabare nka ba bandi badafise ibyizigiro. Kuko twizere ko Yesu yapfuye akazuka, tuba ariko twizere ko abasinziriye muri Yesu Imana izobazanana nawe. Iki nicyo tubabwira, ni ijambo ry'Umwami twashikirijwe, nk'uko twebwe bazoba bakiriho dusigaye gushitsa kukuza k'Umwami wacu, tutazokwitangira na gato imbere y'abasinziriye. Kuko Umwami wacu ubwiwe azoza amanutse avuye mu ijuru, aranguruye ijwi rirenga, hamwe n'akama k'umumarayika mukuru n'inzumbeti y'Imana, maze abapfiriye muri Kristo nibo bazobanza kuzuka, maze natwe bazoba bakiriho dusigaye tuzoca duteruranwa nabo mu bicu, dusanganirira Umwami mu kirere, niho tuzokwama tubana n'Umwami.
Nuko mwiruranisha ayo majambo.
Ab'i Tesalonike ba mbere, ikigabane cya gatanu. Ariko bavukanye, iby'ibihe n'iminsi ntimurinda kuvyandikirwa, kuko ubwanyu muzi neza yuko umunsi w'Umwami wacu uzuza nk'uko ibisuma kiza mu ijoro, aho bazoba bavuga bati hari amahoro nta nkomanzi, niho ugona kuzobaza ko giturumbuka nk'uko bisebiza ku mugore kuri we, kandi ntibazokwikiza na gatoya.
Ariko mweho bavukanye, ntimuri mu mwiza ngo uwo munsi ubashike ko giturumbuka, kuko mwese muri abana b'umuco n'abana b'umurango, ntituraba ijoro canke ab'umwiza. Nuko rero ndisinzire nka ba bandi, ariko twame tugavye twirinde biboreza kuko abasinzira basinzira mu ijoro n'ababoregwa baboregwa mu ijoro
ariko twoko turaba umurango twirinde biboreza twambaye icuma gikingira igikiriza cy'ukwizera n'urukundo kandi twambaye nk'inkofero kwizigira gakiza kuko Imana itadushiriyeho kuturakira ariko yadushiriyeho guheshwa gakiza n'umwami wacu Yesu Kristo niwe yadupfiriye kugira ngo tubaneho nawe ariyo turi maso canke dusinzira itiro ry'urupfu nuko muhanurane mukomezanye nkuko mubikoranye
ariko abavukanye turabinginga mumenye abakora muri mwebwe bagatama babaganza mu mwami wacu bakabahanura mubahe gose mu rukundo ku bw'igikorwa cyabo mubana amahoro
kandi turabahanura abavukanye muhanura abasaragurika batagomba gukora muremesha abarandutse imitima muramira abanyantege nke mwihanganire bose mwirinde ntihagire umuntu yihora uwundi kibi yamugiriye ariko mwame mukurikira iciza mu byo mugiriranira no mu byo mugirira abandi bose munezerwe iminsi yose musenge ubudasiba mwame mukenguruka muri byose kuko icyari cy'Imana ibagomba ko muri Kristo Yesu ntimukazimye mwemwe ntimugakengere ibyo bavugishwa n'Imana musuzume byose mugumye byiza mwirinde cyitwe kibi cyose kandi Imana nyine amahoro iba ari ibeza rwose kandi mwemwe yanyu ubugingo n'umubiri wose hamwe bizigamwe ngo bizosangwe bitagira umugayo aho umwami wacu Yesu Kristo azodziye iyibahamagara niyo kwizigirwa no kubikora izobikora
bavukanye mudusengere muramukisha bavukanye kugumbirana kwera
ndabarahiye umwami wacu kicete nikizobure gusomerwa mu bavukanye bose ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo bane namwe.